Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu namwe bavandimwe mwaramutse neza. Uyu munsi turi kwa gatatu tariki 12 ukwezi kwa gatatu umwaka 2014. Kuri mikro muri kumwe na Eugenie Mukankusi. Mbahaye ikaze kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Abenshi n'abantu batishoboye cyane cyane rero nuko harimo n'abantu bafakazi batari bake umva nkabo ngo n'ibindi bindi cyazi bingorane ziyongeye mu zindi.
Uwo ni Minani Zaburoni, umukuru wa Mushasha ya kabiri mu Gatumba I Bujumbura mu Burundi. Aravuga ku mvura yaguye muri iyo ntara. Iyi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho mu kanya, turahera ariko ku makuru. Nshuti turi kumwe, ngaya makuru havugwa hirya no hino ku isi nateguriwe kandi mugezwaho na Frederic Mundikije. Frederic, bwakeye neza.
Mwaramutse neza Eugenie, mwaramutse namwe nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Mundikije agiye kubashikiriza amakuru. Inama y'amashigamateka y'igihugu cya Libya yaraye ikuye umushikiranganji wa mbere. Perezida Obama uyu munsi kuwa gatatu arakira umushikiranganji wa mbere w'ifata kibanza w'igihugu cya Ukraine. Indege yo mu gihugu cya Malaysia yazimiye irabandanya kuronderwa. Idonido y'aya makuru. Inama y'amashigamateka mu gihugu cya Libya yaratoye ingingo yo gukura umushikiranganji wa mbere inyuma yaho bwato ofise idarapo ryo mu gihugu cya Korea ya ruguru bwari mu ntara y'umuseruko w'igihugu iri mu minwe y'abagwanya ubutetsi bupakiriye ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko bugaheza bugagenda gushikaho bushikira amazi yegukira amakungu. Amashingamateka bashavuye bagize urwego rukuru rw'igihugu ejo ku munsi wa kabiri baragenye umushikiranganji hajejwe kwivuna amansi Abdullah Al Thani mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere w'ifata kibanza gushika habonetse umutetsi asubirira Ali Zaidan. Iyo ngingo yafashwe inyuma yaho ubwo bwato bwitwa Morning Glory bwikingiye mu kiza cy'ibihe byari bimeze nabi bugaca buca mu ryahumye abasirikare bagwanira mu mazi bariko barabuyobora babunjana ku kivuko cya leta ya Libya maze bugaca bubandanya mu ibahari gushika ubu. Na mushikiranganji wa mbere Zaidan ntacyo aravuga ku byerekeye iyo ngingo yo kumukura. Abanyapolitiki benshi bo mu gihugu cya Libya bashyigikiwe n'imirwi itwaje ibigwanisho, ari nacyo gituma benshi muri bo batazokwemera ikurwa ryiwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama uyu munsi kuwa gatatu arakira muri perezidanse iwe umushikiranganji wa mbere w'ifata kibanza w'igihugu cya Ukraine Arseniy Yatsenyuk. Perezidansi ya Amerika ivuga ko Perezida Obama ahava yibutsa akamaro ko gushyigikira abanyagihugu bo muri Ukraine kandi ahava avuga ku byerekeye imfashanyo izohabwa icyo gihugu. Urwo rugendo rubaye umunsi umwe inyuma yaho abashigamateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batoreye ingingo yiyamiriza igihugu cy'u Burusiya ko carengeye uburenganzira n'ubwigenge by'igihugu cya Ukraine mu ntara ya Crimea. Icyo cyemezo cyafashwe kirasaba kandi ko amakungu arungika abarorerezi muri iyo ntara. Sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kelly yarasubiye kuvugana kuri telefone n'umushikiranganji w'igihugu cy'u Burusiya ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov ejo ku munsi wa kabiri ku byerekeye igihugu cya Ukraine. Umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika yavuze ko Kelly yabwiye umushikiranganji Lavrov ko bidashobora kwihanganirwa ko abasirikare b'igihugu cy'u Burusiya hamwe n'abandi basirikare batemewe bifatira mu minwe yabo ibintu byerekeye igihugu cya Ukraine. Umushikiranganji yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zubaha kandi zemera ko igihugu cy'u Burusiya gifise inyungu mu ntara ya Crimea, yamara yongera avuga ko ivyo bidaca bituma igihugu cy'u Burusiya kirungika abasirikare muri iyo ntara kandi bagiye gukoresha inguvu. Perezidansi ya Amerika ivuga ko ata makuru y'imvaho yemeza ku burenganzira bw'abarusiya bo mu ntara ya Crimea hamwe n'umuseruko w'igihugu cya Ukraine bugeramiwe. Muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru twateguriye arabandanya. Abasirikare b'igihugu cya Malaysia batangaje ko indege itwara abantu yazimiye ku munsi wa gatandatu yari yahinduye inzira yayivana ku murwa mukuru Kuala Lumpur igiye mu gisagara cya Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Abategetsi bo muri ico gihugu ejo ku munsi wa kabiri baratangaje ko ivyuma vya radar vyabonye iyo ndege inomero 370 iri hejuru y'umuhora wa Malaka uri kilometero amajana majana muraruko ari naho abajejwe kugenduza indege za gisivile batasubiye kwibona irengero ryiyo ndege ya Boeing 777 yarimo abantu 239 ntiramenyekana gushika ubu haheze isaha imwe igurutse ivuye ku kibanza c'indege c'i Kuala Lumpur ku munsi wa gatandatu mu gitondo izyuma vya radar ntivyasubiye kubona iyo ndege kandi atabimenyetso bitanzwe bivuga ko iyo ndege iri mu ngorane umutetsi arongoye igipolisi mpuzamakungu c'inyamiramabi Interpol avuga kwizimira iyo ndege ridasa n'iryavuye ku iterabwoba yamara John Brennan umuyobozi w'ibiro vya Amerika bijejwe iperereza yavuze kwiterabwoba rishobora kuba riri mu bindi bintu bishobora kuba byaratumye iyo ndege zimangana. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Palestine Benjamin Netanyahu yatangaje ko amasezerano y'amahoro n'abanyapalestine asa n'aya zobandanya kugorana ngo inyuma y'amajambo yatangajwe n'umushikiranganji wa mbere wa Palestine Mahmoud Abbas. Umushikiranganji Netanyahu ejo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko adashobora kwemera amasezerano namwe atemera ku gihugu cya Israel ari igihugu cy'abayahudi kandi adahagarika uburenganzira bw'abanyapalestine b'impunzi bwo gutahuka mu matongo yabo. Umushya ntayabase ku munsi wa mbere yarasubiye gutangaza kutazigira yemera igihugu cy'abayahudi mu gihugu cya Israel. Abanyapalestine barasabye kandi ko impunzi zihabwa uburenganzira bwo gusubira amatongo zatakaje igihe Israel cyahinduka igihugu mu mwaka w'igihumbi 1948. Sekretari wa Departement d'État America John Kerry yari yifuje ko imbere y'impera z'ukwezi kwa kane hoba hamaze kuboneka integuro y'amasezerano y'amahoro yamara muri iki gihe avuga ko amasezerano y'amahoro ashobora gufata ayandi mezi 9 canke arenga. Muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda amakuru twateguriye arabandanya. Abagwanya ubutegetsi baba Maoist barisha abajejwe umutekano mu gihugu cy'Ubuhindi bashika 20 mu gitero cyabereye mu ntara yo mu gihugu hagati. Abagwanya ubutegetsi ngo barateze umutego abapolisi bari mu gikorwa cyo gucungira umutekano ejo ku munsi wa kabiri mu ntara irimo umutekano muke yitwa Chihatiga. Abasirikare b'igihugu cy'Ubuhindi baciye bivuna umwansi maze ingwano ikomeye ica iratangura. Abagwanya ubutegetsi baba Maoist bamaze imyaka n'imyaka bagwanya ubutegetsi mu ntara zo hagati no mu ntara zo mu seruko bw'igihugu cy'Ubuhindi. Abagwanya ubutegetsi bama bateye abajejwe umutekano hamwe n'amatungo ya leta kandi bavuga ko bashaka gutunganya igihugu kigendera ku migambi y'aba communiste. Muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Mu gihugu cya Venezuela umukuru w'abanyeshuri yararashwe aricwa igihe cy'imyerekano ifise umugambi ukura ku butegetsi leta ya perezida Nicolas Maduro. Abategetsi bo muri kaminuza ya San Cristobal bavuga ko Daniel Tinocho yishwe ku munsi wa mbere mu ijoro umunsi umwe nyuma yaho abanyagihugu bitwaje ibigwanisho bagire imyerekano yo kwiyemeza leta hamwe n'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho bagire imyerekano yo gushyigikira leta bafashanya n'abajeje umutekano bataniye mu mitwe mu mabarabara. Tinocho yari umunyeshuri atarya umunwa arongoye abandi yahoraja imbere mu gushinga amabariyeri yo kuzibira abanyagihugu bagira imyerekano yo gushyigikira perezida Maduro. Abantu bashika 20 baramaze kwicwa muri izi ndwi zitanu imyerekano imaze. Iyo myerekano ifise intumbero yo kwiyamiriza itituka gifaranga, ubushomeri, ubwicanyi ntangere hamwe n'ubukene bw'ibidandazwa. Igihugu cya Chile cyasavye abategetsi bo mu gihugu cya Venezuela ngo batohoze igandagurwa ry'umunyagihugu wo muri Chile Gisele Rubira ryabaye ku munsi wa gatandatu. Igandagurwa rya mbere ry'umunyamahanga ribaye mu rugo ruhagarara. Umushikiranganji Maduro ashira amakosa ku ntagondwa zo mu gihugu. Umumenyeshamakuru wo mu gihugu cya Suede yararashwe ku mugaragaro ejo ku munsi wa kabiri mu gihugu cya Afghanistani ari mu ibarabara ku murwa mukuru Kabul. Ico kibaye igitero kigira kabiri ku banyamahanga gikorewe muri quartier y'abatunzi kandi icungerewe cyane yo ku murwa mukuru. Nils Horner afite imyaka 51 niwe yishwe kandi yarafise unyagihugu bw'Umwongereza.
Frederic urakoze cyote turi kumwe hayo niyo makuru y'ingenzi havugwa hirya no hino ku isi. Murumva rero radio Ijwi rya Amerika. Abakurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika noneho ni umwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Burundi abantu barenga 10 barakomeretse, amazarenga 500 asengwa n'imvura nyinshi yaguye kuri uyu wa mbere muri zone Gatumba iri muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Tabita Mukamusoni uri Bujumbura mu Burundi aduha ibisobanuro birambuye.
Nkuko ibiharuro byifata kiwanza ivyerekana muri kate gaharawe iri muri zone Gatumba amazu 250 yarabomotse. Muri kate mushasha ya mbere ni ya kabiri amazu 332 yarabomotse. Aho bita ku muyange naho amazu 30 yarahononekariye. Abanyagihugu baje basabigwa indaro mu mashure no mu mashengero n'abatware. Iruhande yayo mazu asanzwe yabomotse. Ibirasi bine vyo kuri lise kominare ya Gatumba vyarabomotse. Abanyeshure kuri wa kabiri ntibashoboye kwiga. Ikindi cahononekariye n'urushengero rwa Baptiste ubona ko gwubatswe mu bikoresho bikomeye ariko gwananserurwa hasi. Iyo mvura itamaze n'iminota 20 iri kwiragwa yarahatwe guhitana n'abantu aho 13 bahakomerekeye. Abanyagihugu bo muri zone Gatumba ubu bari mu kangaratete kuko batabona uko bagiye kubaho. Aho twayaze bavuga ko ubuzima bwabo busa n'ubuhindutse kuko hariho n'abahaburiye ibidandazwa vyabo. Umukuru w'umutumba mushasha ya kabiri asaba abantu bose gufasha abahuye n'ivyago. Minani Zaburoni arongoye mushasha ya kabiri.
Muri barye bahuye nabije vyago tyangorane abenshi n'abantu batishoboye cyane cyane nuko harimo n'abantu bafakazi batari bake umva nkabo bo n'ibindi bindi cyazo bingorane ziyongeye mu zindi.
Minani Zaburoni arongera agasaba ko imiferegi yosibugwa kuko biri mu vyihutirwa kandi biraba abanyagihugu bose.
Tuterakamo abantu bafite amaparsera ino mu Gatumba batabino kuboza baraza gukorera imiserege yaho hantu hama bene igihugu n'abakamenya ko n'ukuri imvura ikiri hejuru ari nyinshi cyane bite imiserege kuko imbere y'umuhana w'umuntu nta bandi bantu baza kuhakora atari wenyine ubwiwe abanje kuhakora.
Iyo mvura yaguye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere no mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yazindukiye ko aho mbere hoho yaguye ari nyinshi. Abanyagihugu bo muri zone Gatumba bakabona ko ijuru risa n'iryabururukiye ko kuko n'ubu amazu atari make abandanya anyengeterwa n'amazi. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyi nkuru. Nshuti mwese muduteze amatwi iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kutwandikira kuri radio yacu @voanews.com cyangwa kuri radio yacu @gmail.com cyangwa kuri Facebook mukoresheje ijambo radio yacu VOA. Nyarukiye noneho mu Rwanda guverinoma yabifite gahunda yo gukemura ikibazo cy'imibereho y'abarimu nyuma y'umwiherero abayobozi bakuru b'igihugu bakoze mu mpera z'icyumweru gishize. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aratugezaho ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo.
Hakizimana Emmanuel ni umwarimu mu mashuri abanza hano mu mujyi wa Kigali. Amaze imyaka 13 muri uwo mwuga. Ahembwa amafaranga atageze ku 60,000. Guhembwa ayo mafaranga make bituma bakora uwo murimo wabo bashakisha icyabongerera kugira ngo babashe kubona ibibatunga. Ahari bamwe bahitamo gushakishiriza ahandi, ari nabwo abanyeshuri basigara bonyine ireme ry'uburezi rikadindirira. Uyu ni mwarimu Emmanuel Hakizimana wigisha mu mashuri abanza.
Usanga umwarimu ashobora kuba atunze wenda afite nk'umurimo ahinga ibishyimbo ahinga wenda nk'imyumba kubera rero ko wa mwanya wo gutakaza kwishura uko kazi ko nta kintu ari kuhakura ntibimubuze kujya mu murima we. Icyo gihe rero niba asize abana 80-50 mu ishuri icyo gihe umwana azataha atize icyo gihe uriremereza abariri kuva hasi kandi umwana narangiza umwaka yimuke mbaho nabi ariko nkabaho kuko bitambuza kureka ntago nareka akazi kuko nkaretse noneho nuko nabagaho ntibyashoboka.
Imwe mu myanzuro yavuye mu mwiherero w'abayobozi bakuru b'u Rwanda wasojwe ku munsi w'ejo hasohotsemo imyanzuro igera kuri 3 irebana no kwita ku burezi. Uw'ingenzi ni ukongerera umushahara mwarimu akaba yakora akazi ke yishimye. Mu kiganiro Minisitiri w'Uburezi Dr. Vincent Biruta yahaye itangazamakuru kuri wa kabiri yagarutse ku bigiye gukorerwa mwarimu ngo akore akazi ke anezerewe.
Mu bituma bashobora kwishimira akazi kabo nibyo harimo umushahara ariko ntabwo ari byo byonyine. Harimo ibijyanye no kubafasha kubona amacumbi, harimo ibijyanye no kubaha uburyo bwo kwiteza imbere binyuze muri mwarimu sako. Ariko ikindi cy'ingenzi cyaganiriweho ni uburyo twashyiraho bwatuma umwarimu ajya atangira akazi ke ariko akerekwa n'inzira azanyuramo kugira ngo abashe kujya zamuka mu ntera.
Mu yindi myanzuro irebana n'uburezi yafashwe, hari uko hashyirwaho uburyo gahunda yo kugaburira abana mu mashuri yakongera gutangira ababyeyi babigizemo uruhare no gukemura mu buryo bwihuse ikibazo cy'abanyeshuri bo mu mashuri abanza biga bicaye hasi. Abarimu basaba Leta gukuraho ubusumbane bujya bugaragara mu bakozi bagenzi babo bize bimwe cyangwa bafite amashuri amwe ariko bagasanga bafite imishahara isumbana.
Iyo urebye abakozi bari mu rugero rumwe na mwarimu bakora mu zindi serivisi, twakagombye kuba turi ku rugero rumwe. Niba ndi ndangije muri TTC nkajya kwigisha, undi urangije muri TTC wenda akajya muri mu karere, ntabwo umushahara ari umwe kubera iki umushahara atari umwe kandi ubukoresha ari umwe.
Abarezi basanga ababyeyi nabo bakagombye kugira uruhare mu myigire y'abana babo, ngo kuko muri iki gihe umubyeyi asa nk'uhugiye mu gushaka imibereho ya buri munsi ntabashe gukurikirana imyigire y'umwana we. Mu bindi bitungwa gatoki mu kudindiza ireme ry'uburezi, n'amabwiriza ubu yashyizweho abuza mwarimu gusibiza umwana mu gihe bigaragaye ko adafite amanota ahagije ngo yimuke, ngo kuko ubu kwimura umunyeshuri bitagendera ku manota afite, ahubwo hagenderwa ku mabwiriza avuga ko udashobora gusibiza abanyeshuri barenze 5% ku mubare w'abanyeshuri bose ufite. Ibyo bikurura ko rimwe na rimwe hashobora kwimurwa abanyeshuri badafite ubumenyi buhagije. Si ubwa mbere mwarimu ashyiriweho uburyo bumuteza imbere, kuko hashyizweho uburyo bufasha abarimu kubona inguzanyo mu buryo bworoshye, gusa ngo ubwo buryo ntiburagera ku barimu bose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta kuri iyi nkuru. Mwese muduteze amatwi, uyu ni umwanya w'ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ikiganiro cy'uyu munsi murakigezwaho na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe muri make cyane imvo n'imvano ya manda ebyiri gusa kuri president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, manda rero adashobora kurenza. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa kabiri mu 1951 nibwo ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangiye gukurikizwa. Iryo vugurura ritegeka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutarenza manda ebyiri ku butegetsi. Manda imwe ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imyaka 4. Ashobora gusaba abaturage kumuha ya kabiri, ariko ntashobora kwiyamamariza ya gatatu. Muti bituruka he? Perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka 4, maze ava ku butegetsi ku bushake bwe mu 1783. Abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko iyo aza kubishaka aba yarabugumanye kubera ukuntu yarakunzwe cyane bikomeye. Ndetse abasirikare be bakuru barabimusabye kandi bashishikaye cyane, ariko arabyanga, ahubwo arabibagayira ku mugaragaro. Washington yahisemo inzira ya demokarasi yo kudatinda no kutikanyiza ubutegetsi no guhererekanya ububasha mu ituze n'amahoro hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida utowe. Abamukurikiye nabo nka Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe n'abandi bose bakurikije urwo rugero rwa manda ebyiri gusa, bityo rutangira kuba ihame. Nyamara ntaho byari byanditse mu mategeko. Byabaye gusa umuco kugera kuri perezida wa 32, Franklin Delano Roosevelt. Iri ni Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Franklin Delano Roosevelt yatowe bwa mbere mu kwezi kwa 11 mu 1932, atangira manda ye rero ya mbere mu mwaka wakurikiyeho. Arangije iyo manda ya mbere y'imyaka 4, yarongeye ariyamamaza atorerwa ya kabiri. Irangiye, President Franklin Delano Roosevelt nabwo yariyamamaje, nabwo aratorwa. Nyuma y'iyo manda ya gatatu, nanone yasabye abaturage kumwizera, koko barabimwemerera. Hari mu kwezi kwa 11 1944. Roosevelt ariko yitabye Imana ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 mu 1945, atarangije manda ya 4. Niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye, impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. benshi bari bafite impungenge ndetse ahubwo twavuga ko bari bafite n'ubwoba ko umukuru w'igihugu ashobora kugeraho akavamo umutegetsi w'igitugu ubuzima bwe bwose. Iyi ngingo yatumye ivugurura ry'itegeko nshinga rya 2022 ryandikwa. Inteko ishinga amategeko Congress yaryemeje mu 1947. Hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira nazo kuryemeza imwe imwe. Umubare wa ngombwa kugira ngo ribe igice ndakuka cy'itegeko nshinga wagezweho mu kwa kabiri 1951, bityo kuva icyo gihe rero noneho nta muntu ushobora gutegeka leta zunze ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri bikurikije itegeko nshinga. Shuti z'ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteza amatwi. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Urakoze Thomas kuri iki kiganiro. Watch your all time high, you're good as it gets. Hands down, best ever makeup sex. Watch your guilty pleasure, your old go-to. Well, if you asked me, mine would be you. Watch your worst hangover, your best night yet. Your 90 proof, your Marlboro Red. Best damn thing you lucked into. Well, that's easy, girl. Mine would be you. Mine would be you. Sun kiss shining, back road flying, singing like crazy fools, making up our own words, laughing till it hurts. Baby, if I had to choose my best day ever, a fine hour, my wildest dream come true. Mine would be you.
Ijwi ry'Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, Departement ya Leta ya Amerika yarasohoye raporo ya misohoka uko umwaka utashe ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi. Iyo raporo yerekeye ibihugu n'intara 200 ku isi, ikaba isabwa n'inama nshingamateka ya Amerika. Sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry avuga ko iyo raporo yihweza mu buryo bunonosoye kandi ataruhande yegamiye ko kugena ivyerekeye agateka ka muntu vyifashe ku isi. Ingendo idashemeye ku vyerekeye agateka ka muntu yarabandanije mu mwaka w'2013, cyane cyane kugeramira uburenganzira bw'abanyagihugu n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki nk'uburyo bwo kunumya abatavuga rumwe na leta. Amaleta y'ibihugu byo mu ntara zose zo ku isi yarabandanije kugeramira uburenganzira bw'abanyagihugu bwo kugira amakoraniro no kwishyira mu mashyirahamwe. Ayo maleta yarashyizeho amategeko shasha numya abanyepolitike batavuga rumwe na leta, yongera koresha ingufu z'umurengera mu gukandamiza abaserukira amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki n'imyirekano iciye mu mahoro. Amaleta y'ibihugu bitari bike yarabandanije kugeramira bikomeye uburenganzira bwo gushikiza ivyimviro mu gukurikirana abamenyesha makuru kugira bakurikirane canke bazimanganye ibinebaguro vy'abanyepolitike n'abatavuga rumwe na leta. Abagize inteko zijeje umutekano barahagaritse abari mu myirekano n'abatavuga rumwe na leta mu buryo butemewe n'amategeko. Barabafata bunyamaswa no ku nguvu, barabica kenshi bakaba batahanywe. Mu gihe amaleta y'ibihugu ayo mabi yabereyemwo yanse kubaza bayakoze kwishura ku byo bakoze. Amaleta atari make ntiyakingiye abanyagihugu bayo ugucugwa bufuni na buhoro, yarihoreje uburyo bugayitse abakozi bakoramwo mu vyatumye hari abakomereka abandi nabo barapfa. Utwigoro tw'abakozi tw'ukwishyira mu mashyirahamwe aharanira inyungu zabo kenshi twaragiramiwe nuko amaleta atashize mu ngira amategeko akingira abakozi, nuko ayo maleta yisutse mu mirimo iraba abakozi hamwe no gutera ubwoba abayoboye abakozi. Amaleta y'ibihugu bitari bike yarakandamije imigwi iri kurushi yaba iy'amadini, ubwoko, abapfasoni n'abana, abantu bahuza ibitsina babisangiye n'abantu bafise ubumuga iyo migwi yarageramiwe no kutihanganirwa n'amategeko akumira abakoze ivyaha kuri iyo migwi bakaba batabibajijwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya kuvugira atakwishima canke gusaba imbabazi abantu bose baharanira uburenganzira bwabo
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twese turi kumwe ibiganiro byacu bihice cy'ambere biri hafi kurangira. Mbere yuko dusezeranaho ariko Frederic Nkundikije hagiye kubanza kwabwira muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Frederic, mikrofoni yawe.
Urakoze Eugene mu makuru twabwiye ko inama nshingamateka mu gihugu cya Libya yatoye ingingo yo gukura umushikiranganji wa mbere nyuma yaho ubwato bufise idarapo ryo mu gihugu cya Korea ya Ruguru bwari mu ntara mu seruko bw'igihugu iri mu minwe y'abagwanya ubutetsi bupakiriye ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko bugaheza bukagenda gushikaho bushikira amazi yo gukira amakungu abashingamateka bashavuye bagize urwego rukuru rw'igihugu eje ku muso wa kabiri baragenye umushikiranganji ajejwe kwivuna bansi Abdullah Ale Thani mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere bifata kibanza gushika habonetse umutetsi asubirira Ali Zeidan twabwiye kandi ko president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama uyu munsi kwa gatatu hava yakira muri presidency we umushikiranganji wa mbere bifata kibanza ugihu cha Ukraine Arseniy Yatsenyuk presidency ya Amerika ivuga ko president Obama hava yibutsa akamaro ko gushikira abanyagihugu muri Ukraine kandi hava avuga ku vyerekeye ifashanyo izohabwa ico gihugu Abasirikare b'igihugu cya Malaysia batangaje ko indege itwara abantu yazimiye ku munsi wa gatandatu yari yahindukiye inzira yayivana ku murwa mukuru Kuala Lumpur igiye mu gisagara cya Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa abatetse muri icyo gihugu ejo ku munsi wa kabiri baratangaje ko ivyuma vya radar vyabonye iyo ndege inomero 370 iri hejuru y'umuhora wa Malaka uri ku birometero 100 muri aruko ari naho abajejwe kugenduza indege za gisivile batasubiye kuyibona twavuze kandi ku mushikanji wa mbere w'igihugu cya Palestine Benjamin Netanyahu yatangaje ko amasezerano y'amahoro n'abanyapalestine asa n'ayazobandanya kugorana ngo inyuma ya majambo yatangajwe n'umushikanji wa mbere wa Palestine Mahmoud Abbas twavuze kandi ko abagwanya ubutetsi baba Maoist bishe abajejwe umutekano mu gihugu cy'Ubuhindi bashika 20 mu gitero cabereye mu ntara yo mu gihugu hagati mu gihugu cha Venezuela naho umukuru w'abanyeshure yararashwe aricwa igihe cy'imyerekano ifise umugambi wo gukura ku butetsi leta ya president Nicolas Maduro abatetsi muri kaminuza San Cristobal bavuga ko Daniel Tinocho yishwe ku munsi wa mbere mu ijoro umunsi umwe nyuma yaho abanyagihugu bitwaje ibigwanisho bagira imyerekano yo kwiyamiriza leta hamwe n'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho bagira imyerekano yo gushigikira leta bafashanya n'abajeje umutekano bataniye mu mitwe mu barabara twavuze kandi kumenyesha makuru ho mu gihugu cha Sweden yarashwe ku mugaragaro eje ku munsi wa kabiri mu gihugu cha Afghanistan hari mu barabara ku murwa mukuru ico kibaye gitero kigira kabiri ku banyamahanga gikorewe muri quartier y'abatunzi kandi icungerewe cyane yo ku murwa mukuru Nils Horner afite imyaka 51 kandi afise n'ubunyagihugu bw'umwongereza yatangiye gukorera iradiyo mu gihugu cya Sweden kuva mu mwaka w'2001 atangariza amakuru cyane cyane mu bihugu byo muri Aziya hamwe no mu bihugu byo hagati mu buseruko na polisi batangaje ko bariko baratoza kugira ngo bamenye niba ico gitero cakozwe n'abagwanya ubutegetsi barondera kwica umunyamahanga canke niba bwari bwicanyi bwarondera uyo mugabo wenyene ubwo bwicanyi bubaye inyuma yaho abatalibani bagabarishije ko bazodurumbanya amatora.
Twese twari kumwe ibiganiro byacu by'ikice cya mbere nahabihumurije mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese ko mwateze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro. Uwashyize hamwe ibiganiro ni Robert D'Aguilar, amakuru mwagenjweho na Frederic Nkundikije, kuri mikro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Turabararitse nimucikwe n'ibiganiro byacu bya nimugoroba saa moya n'igice. Hagati aha rero mbifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese. Mukomeze mwumva ikiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika kigiye guhita gitangira.
Mm-hmm.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from The Voice of America in Washington.